mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Nini Nahazwe. Mu karere ka Rusizi mu Rwanda havuga ikibazo c'abana baterwa inda mu nyuma bagatereranwa n'imiryango yabo. Aba barasaba ubutegetsi kubafasha bukabaronsa ibibabeshaho hamwe nabo bavyaye. Izo nzego zibisabwa zivuga ko zigiye guhagurukira iki kibazo.
Ni ukubahuza n'amahirwe yose ahari mu karere, uko manga kuri aba bafatanyabikorwa bose tuba turi gukorana, ariko no mu ngengo y'imari y'akarere ni ikibazo tugiye gutangira guteganyiriza. Ibyo dushobora tugatangira kugenda tubikoraho, ari abasubizwa mu mashuri bagasubizwa mu mashuri, ari abajyanwa mu mashuri y'imyuga tukabashyiramo.
Uyu ni Emmanuel Asigaye, umuyobozi ajeje imibereho myiza y'abanyagihugu mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Kuyavugwa ku Burundi naho President Pierre Buyoya yarongoye ico gihugu mu kiringo kirenga imyaka 10 yashingurwa nyiteka Ibamako ku murwa mukuru wa Mali. Uyu mwaka w'2020 wararanzwe n'ubwicanyi bwakorewe abamenyeshamakuru benshi mu bihugu bitari bike bitari mu ntambara, bivugwa na Reporters sans frontières. Nyamugigima muri Croatia yahitanye akana k'agakobwa ikomeretsa abatari bake. Haya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Ayavugwa igihe nino ku isi turahera mu by'ubwisanzure bwo kumenyesha makuru bwahonyanzwe uno mwaka mu bihugu bitandukanye. Reporters sans frontières yemeza ko abatari bake mu banyamwuga bishwe mu bihugu bitandukanye bitarimo intambara. Thomas Kamirindi, abishwe bangana gute, bakaba bakomoka he?
Nkuko RSF Reporters sans frontières ibitangaza mu cyegeranyo cyayo, abanyamakuru 50 barishwe kugera hagati mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka mu bihugu bitandukanye byo ku isi yose. Ariko igitangaje nuko umubare w'abiciwe mu bihugu birimo intambara wagabanutse, ahubwo ubuhotozi bwabo aribwo bwiyongereye mu bihugu bitari mu ntambara. Doruko RSF ibigereranya mu 2016 abanyamakuru biciwe mu bihugu birimo intambara bari 58% by'abishwe bose, naho muri uyu mwaka ku banyamakuru 50 bishwe kugera ku itariki ya 15 y'uku kwezi, 34 biciwe mu bihugu byitwa ko biri mu mahoro, ni ukuvuga abanyamakuru 60% bishwe ku buryo bwagenderewe, bwatekerejwe, bwateguwe neza, rimwe na rimwe bya kinyamaswa bazira akazi kabo gusa, ahanini kubera ubushakashatsi bwabo ku mitwe y'abicanyi itandukanye, ruswa, kunyereza no gukoresha nabi umutungo w'igihugu, kwangiza ku bushake ibidukikije cyangwa bakurikirana imyigaragambyo ya rubanda nko muri Iraq, Nigeria na Colombia. Ingero z'ibihugu biri ku isonga muri ubu bwicanyi bw'abanyamakuru budafite aho buhuriye n'intambara ni Mexique, Ubuhinde, Pakistani, Philippines na Honduras. Usibye abanyamakuru 50 bishwe kuva ku itariki ya mbere y'ukwa mbere kugera kuri 15 y'ukwa 12 mu 2020, abandi banyamakuru bagera kuri 400 barafunzwe mu bihugu bitandukanye, akenshi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. RSF ivuga ko ari benshi cyane bidasanzwe. Ku munyamabanga mukuru wa RSF Christophe Douloire, igiteye impungenge ni uburenganzira bwa rubanda bwo kubona amakuru bwibasiwe cyane, naho urugaga mpuzamahanga rw'abanyamakuru Federation Internationale des Journalistes rubabajwe n'uko ubucamanza butajya bukurikirana abica abanyamakuru babaziza akazi kabo.
Nyamugigima muri Croatia uno munsi kwa kabiri yahitanye umwana w'umukobwa ikomeretsa abatari bake, ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Icyo kinyamugigima cyabereye mu gisagara cya Petrinya kiri mu gice cyo hagati muri Croatia cyasenyuye inyubakwa zitari nke. Abajejwe gutabara bakuye abantu mu bisigarira by'inyubakwa zasenyutse nkuko amasanamu ya video yavyerekanye kuri television abasirikare barungitswe mu gice ico kinyamugigima cabereyemo umushikiranganji wa mbere wa Croatia Andrei Plenković yaciye anyarukira mu gisagara ca Petrinya yavuze ko baronse amakuru avuga ko umwana w'umukobwa afise imyaka 12 yahitanywe n'ico kinyamugigima amasanamu ya television yerekanye amabarabara yuzuye ibisigarira vy'amazu yasenyutse imodoka zari zihagaze ku mabarabara zononekaye ikinyamugigima cyo munsi cyumvikanye no kumugwa mukuru wa Croatia Zagreb cyumvikanye kandi mu bice by'igihugu bya Bosnia na Serbia bibanye vya Croatia ku munsi wa mbere ikindi ikinyamugigima cinguvu ziri munsi cyo munsi kwa kabiri carabaye kandi mu gice cyo hagati mu gihugu hafi y'igisagara cha Petrinya
muri Malawi amasentare yatanguye guhana yivuye inyuma abakuri ivyaha byo gufata abapfasoni n'abakobwa ku nguvu bimwe mu bihano byagwijijwe na kabiri Thomas Kamirindi nivyagarutse kutugira
nkuko na Mike Masina umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Iblantaya umurwa mukuru w'ubukungu abitubwira gufata abagore n'abakobwa ku ngufu n'ibindi byaha bifatiye ku gitsina biriyongera cyane mu gihugu cya Malawi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 nko mu mezi atatu ashizeho nyine gusa byari 35% hejuru ugereranije no mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka w'ibihumbi 2019 imyaka n'imyaka abaharanira uburenganzira bwa muntu ntibahwemye kurega inzego z'umutekano n'iz'ubucamanza ko zidakora akazi kazo muri ibi bibazo none ibitangazamakuru bitangiye kubona impinduka zitunguranye mu manza inyiko zatangiye ku buryo nta muturage n'umwe wari ubyiteguye guhana zihanukiriye abahamwe n'ibyaha byo gufata ku ngufu abagore n'abakobwa n'ibindi byaha bifatiye ku gitsina ubusanzwe igifungo kiremereye zari zikunze kubaha nticyarenzaga imyaka 10 ariko noneho umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Lameke Masina aratanga ingero ebyiri muzatunguranye cyane bwa mbere muri iyi minsi Ililongwe umurwa mukuru wa politiki wa Malawi urukiko rukuru rwakatiye mu cyumweru gishize umugabo w'imyaka 30 y'amavuko gufungwa burundu kuko yafashe ku ngufu akana kagakobwa k'imyaka 10 anagatera sida mu kindi cyumweru cyari cyabanje urukiko rw'Iblantaya rwari rwakatiye umugabo w'imyaka 42 y'amavuko gufungwa imyaka 20 rumaze kumuhamya ibyaha byo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa yarabereye umurezi ariko atibyariye nawe ndetse anamutera sida
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezwe hirya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza yose ndabibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com hambavu y'ugo rubuga ijwi rya Amerika muradusanga kuri Facebook kuri adresse ya vewa radio yacu niyo adresse tubarizwa ko no kuri YouTube hamwe na Instagram mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Wahoze atwara Burundi Major Pierre Buyoya yashingurwa nyiteka kuri uno wa kabiri bamako ku murwa mukuru w'igihugu cha Mali nta ntumwa ya leta y'u Burundi nimwe yari hari igihugu ciwe cari chance kumuha ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu hanyuma Mali ica isaba ko ariyo yo muhamba niteka umuryango wiwe uravyemera ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Ibiro rivyo guhambana iteka wahoza twara Burundi Major Pierre Buyoya byateye iteka n'umukuru w'igihugu cha Mali banda nabandi banyacubahiro batari bake muri leta ya Mali hamwe n'abaserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika bico bikoze mugenzi wacu akore igisata cy'igifaransa cijwe rya Amerika avuga ko atamutegetse n'umwe yarungitswe na leta y'u Burundi yarahari u Burundi nico gihugu president Buyoya yatwaye imyaka 13 atembagaje ubutegetsi inshuro zibiri umwe mu bageze umujyango wa nyakwigendera Buyoya yabwijwe rya Amerika ko uwo mujyango wari washatse ko uwo muhisi ahambanwe iteka mu gihugu ciwe yemeje ko u Burundi bwari bwemeye ko president Buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe yamara agahambwa umunyagihugu w'umurundi asanzwe ntahabwe ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu. Ibi vyemejwe n'umwe mu begereye gisata cyo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi atashatse ko ijwi rya Amerika rimuvuga amazina. Yagize ati Buyoya yaheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhare yoba yaragize mu iganagurwa ry'uwamusubiriye Perezida Ndadaye Melchior. Buyoya kandi ari mu bansi b'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Urumva ko umuntu nk'uwo atacubahiro gikomeye giye gucomoha. Umuryango wa Pierre Buyoya wavuze ko utari kwemera ko uwo muhisi adahabwa ivyubahiro akwiriye vy'uwahoze atwara igihugu. Wemeje ko igihugu ca Mali arico casavye ko Buyoya yoshinguranwa iteka muri ico gihugu yaramazemwo imyaka 8 akoreramwo nk'intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umuryango wiwe umaze kuvyemera amakuru ijwi ry'Amerika rifise, avuga ko ico gihugu ca Mali caciye ciyemeza kuriha ibikenewe byose kugira ngo ikiziga canya kwigendera Pierre Buyoya gikugwe ipare mu Bufaransa aho yaguye muri uko kwezi kw'12 gushika ku birori vyo kumushingurana iteka mu itongo ry'abapfuye rya Katolika ahitwa Kura ku mugwa mukuru Bamako. Uwaserukiye umuryango muri ivyo birori yashimiye abitavye kuri ubwo rubanza. Ico bikoze ntaco yigeze acisha mu kanwa cerekeye igihugu ciwe. Uwanonose vy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguzi amateka Emmanuel Nkengurutse yabwiye ijwi rya Amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi, yamara kubisigarira vya Perezida Buyoya bizoteba bigatahukanwa mu gihugu ciwe.
Igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose, ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora. N'umukuru w'igihugu yatwaye Burundi, yaratwaye Burundi igihe kirekire kandi aragikoreye ibintu vyiza, ibintu bijanye n'ubumwe. Intwaro rusange, intwaro ya demokarasi arayigarukana. Indyane zabaye nyinshi cyane, aregeranya abarundi, arabereka inzira y'ingene abarundi bosubiza hamwe bakanywana bakumvikana kaba amahoro. Ahubwo nitunga rikomeye ku gihugu. Intatemwa yiwe yarekuye kwerekana ikintu gikomeye cy'amahoro n'ubumwe.
Kuri we kubona kuva Buyoya yitaba Imana gushika ubu Leta y'u Burundi ataco iravuga kuri ubwo rupfu canke ngo ihoze umuryango wabuze bihishusho mbi igihugu.
N'ibintu bimara amazi igihugu cy'u Burundi, n'ibintu bitumara amazi twese umurundi wese ahari turamaramara. Naho yo bari umuntu asanzwe uretse kuyatwaye igihugu cy'u Burundi bagomba kuramirika iziga ciwe. Hari ibihugu byinshi ababo bapfiriye hanze batuma ku biziga byabo bakabihamba, bakabihambisha neza mu iteka. Ariko cyane cyane batwara abategeka igihugu n'umunsi ni bo bakwiye kumaramara. Byerekana ahubwo inzigo y'akazikira urwango bafitiye, bamufitiye kandi bafitiye n'abantu nkawe baba bapfanikiwe nawe canke basanga ivyiyumviro nawe canke basa nawe.
Pierre Buyoya siwe mukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi aguye hanze y'igihugu, ariko niwe wa mbere igihugu canse kwakira ngo kimuhambishe. Uwo yakomboye ku butegetsi Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu c'Ububirigi mu mwaka w'ibihumbi 2016 ahambwa mu itongo ryiwe ikiriri i Bujumbura. Michel Micombero yatwaye Burundi imbere ya Bagaza yaguye mu buhungiro mu gihugu ca Somalia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 983 ahambwa ku musozi avuka ko muri komine Rutovu intara ya Bururi, ari naho Bagaza na Buyoya bavuka. Na Yose Piliano ntajyamira yaguye mu ndege yakororewe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Havyarimana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 ahambwa i Bujumbura. Uwo ibisigarira vyiwe bikiri mu gihugu c'Ubusuwise n'umwami wa kane mwambutsa Bangiricenge yitavye Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 977. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 igihugu ciwe cashatse gutahukana ibisigarira vyiwe, yamara mwishwa wiwe Esther Kamatari araburana aratsindira ko Bangiricenge ahambwa mu Busuwise. Abanyamari bemeye kugira intatemwa ya Perezida Pierre Buyoya icibutso c'amahoro kuko yafashije ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ni Bujumbura muri Katedrali Jina Mondi habereye imisa yo gusabira uwo yahoze atwara Burundi yitabwe n'abahoze ari abanyacubahiro cyane cyane bakoranye na perezida Buyoya nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yamusubiriye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Domitiano Ndayizeye, Yves Sayinguvu na Matias Sinamenye bahoze ari byegera by'umukuru w'igihugu ndetse banasangiye umugambwe iprona. Icyo bikoze ntawaserukiye leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi n'umwe yari ahari nk'uko amakuru twaronse avyemeza. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.
Tukivuga ku vyurupfu n'ishingurwa rya Major Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi, ijwi rya Amerika ryabatunganirije ikiganiro kidasanzwe muri Isanga hamwe na bamwe mu bahoze muri leta yiwe. Ku batashoboye kucumva saa kumi igihe carengana ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda, muje kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com muraza kukihasanga. Duce tubandaniriza amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu cy'u Rwanda. Neza na neza mu karere ka Rusizi kavugwamo ibibazo by'abana bategwa inda mu nyuma bagatereranwa n'imiryango yabo. Abavuganye n'ijwi rya Amerika basiguye ko kuronka ivyo bareresha abo bibarutse bitaborohera, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubashigikira. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yabagendeye adutegurira ino nkuru.
Kujaye mwana akabira ari ubushobozi nabuze, inzara yagiye kunyukira mu nzu n'uwo mwana n'ubundi bamugabo aje ndabona byose ni kimwe ndemera.
Uyu mwana w'umukobwa duhimbye akazina ka Mahoro akomoka mu murenge wa Kamembe wa karere ka Rusizi ari naho atuye. Ku myaka 17 afite abana babiri, umukuru muri bafite hafi imyaka 3 naho umutakagira umwaka n'amezi 2. Ku myaka 14 y'amavuko nibwo yatewe inda y'umwana wa mbere wayimuteye ahita atoroka. Ivuka ry'uyu mwana we wa mbere ryateje intonganya nyinshi mu muryango, zanamuviriyemo kuva iwabo mu rugo akajya gushaka uko yakwirwanaho. Ibyo avuga ko byabaye intandaro yo kongera guterwa inda.
Namaze kubyara umwana wa mbere, iwacu bagoma bampohotera bantuka bambwira ibintu byinshi ngo ndi indaya ngo nananiranye ngo nabaye ikirumbo ngo ndowe kubahombya gusa. Najya gushakisha akandaza hanze n'umwana imibika mwica n'ubundi n'umwana akarwara nta n'imitiwere afite. Fata icyemezo cyo kugenda ngo ajya kwikodeshera inzu. Ngezeyo nibwo nagumye mu nzu mbona umugabo araje arambwira ngo agiye kunyishyurira inzu ngo ndetse ngo arare. Kubera ikibazo nari ifite ndemera nandeza inda y'uyu mwana akora.
Iki si ikibazo Mahoro yisangije wenyine, kuko abenshi muri aba bana batewe inda batarageza ku myaka y'ubukure batangira guhangana n'ubuzima bukarishye. Ibi basaba gufatanya inshingano zo kwirera bo ubwabo hamwe n'izo kurera bo babyaye muri ubu buryo, ari nabyo byabaye kuri aba bagenzi be bandi.
Nk'ubu ngubu ni mba nagiye baravuga ati he Diane yagiye gutwara umugabo w'abandi. Naba nagiye mu isoko natanka samo yakambwira ati nahandi waruri waruri mu ndayi.
Nahuye n'ubuzima bubi n'umwana akagenza ibyo kurya nkabibura. Basi nyine bita mitamo kujya ngenda nshakisha nyine imibereho. Nyine nta niyo mbona n'ubuzima n'ubundi burandya.
Narigaga ubwo nyine amaze gutwanira kwiga biba birahagaze nyine ntangira guhangana n'ubuzima. Umwana wanjye afite imyaka 4.
Ku myaka 4 urera umwana wenyine ubaho gutena n'umwana wawe?
Mbagenda nyine ngahingira abaturage, nkagenda ngafuriye umuturage ayama igihumbi nyine nkaguriraho umwana umwenda nkanamubonana n'isukari.
Kubonera iby'ibanze bya nkenerwa bo babyaye ni ingorabahizi, ku buryo no kubishyurira ubwisungane mu kwivuza kuri bamwe bidashoboka.
Mituweli nta niyo turatanga kuva yavuka abanze.
Abafata umwana ntarwara se?
Ararwara tukamuvuza kinyarwanda.
Nta mituweli ngira n'umwana wanjye ntayagira. Mva ni ukuri pe iyo arwaye ni ukugenda. Iyo mbonye igihumbi njya kuri farumasi nkamugurira imiti. Ubwo bushobozi nabwo nta bufite. Nuko nyine arihangana. Nk'ubu ngubu ageza ikintu akarwara cyane nabigenza ne nyine ko yapfa.
Aba rero bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona ibibatunga hamwe n'abo babyaye.
Cyafashwa nyine nuko badufasha natwe tukaraho ko twabona amafaranga natwe mwana n'abacu bakamera neza, cyangwa natwe bakaturihira amashuri tukajya twongera tukwiga.
Keretse ari nk'ikintu kije kikavuga ati mugombe musubire ku ishuri twasubira ku ishuri, cyangwa se batubwira ngo mujye kwiga imashini tukaziga. Baba wiga no gushuka ukabyiga nabyo kuko byajya biguha igihumbi ukagurira umwana isukari cyangwa wabona igihumbi ukagura n'agapantaro k'igihumbi.
Nize gusuka niga imashini, ariko muri ibyo byose nta kintu na kimwe bimariye kubera ko nta bushobozi mfite bwo kugira icyo nageraho.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zabwiye ijwi rya Amerika ko zirimo gukorana n'indi miryango nterankunga mu gushakisha amikoro yo gukemura ibibazo aba bana babyaye imburagihe bahura nabyo. Bwana Emmanuel Nsigaye ni umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere.
Ni ukubahuza n'amahirwe yose ahari mu karere. Uko manga kuri aba bafatanyabikorwa bose twa turi gukorana ariko no mu ngengo y'imari ya karere ni ikibazo tugiye gutangira guteganyiriza ibyo dushobora tugatangira kugenda tubikoraho ari abasubizwa mu mashuri agasubizwa mu mashuri ari abajyanwa mu mashuri y'imyuga tukabashyiramo ariko nabamaze no kuyiga nabyo nk'ubuyobozi bw'akarere tugatangira kugenda tureba ngo ese turabunganira gute turabafasha gute ariko ibyo tutanakemura turateganya gukomeza gukomanga ku bafatanyabikorwa bose dufite mu karere kugira ngo tubafashe gukemura ibyo bibazo.
Icyaha cyo gusambanya no gutera inda abana batarageza ku myaka y'ubukure kiri mu byahagurukiwe mu Rwanda aho giteganyirizwa ibihano bikarishye bishobora kugera no kugufunga ubuzima bwose ku wagihamijwe. Nyamara inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko hakiri inzitizi mu kugenza iki cyaha n'ibindi bigishamikiyeho bitewe n'uko ahenshi binyuze mu bwumvikane bw'imiryango abagikoze bagihishirirwa kugeza ubwo batoroka inzego z'ubutabera badakurikiranwe. Ahandi naho abana bakizezwa amafaranga kenshi birangira batanahawe kugira ngo bahishire ababateye inda. Nko mu karere ka Rusizi ubutegetsi buvuga ko ubuhabarurwa abana nk'abo batewe inda barenga 360 ariko ibirego biri mu nkiko bikaba bisaga gati 100 gusa. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima urakenuye. Mu gihugu cy'u Burundi naho harabarimu bazindukiye kugarariza ibiro by'ikigega kijeje kububakira uburaro Fondation pour le logement des enseignants mu Gifaransa ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Niho bazindukiye bugarije, bamwe muri bo bavuga ko amafaranga bakatwa adakoreshwa icyo yagenewe mu gihe abandi basaba gusubizwa ayo babitseyo kwera bamaze kukivamwo. Umuyobozi w'iki kigega yemeza ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza ingorane zose zizoba zamaze kuva mu nzira. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikanez.
Ni baje kugariza ikigega kijejwe guhingurana abarimu mu kigobe mu buraruko bwa Bujumbura barenga ijana. Bavuganye n'abanyamakuru ariko banka kuvuga umwidondoro wabo kubera imvo z'umutekano. Impamvu z'abazindukanye ziratandukanye. Nk'uyu mugabo ni umukenyezi basaba kurunzwa amafaranga babitse kubera bari basezaniwe kuyahabwa amaso ahera mu nzira nyuma yo guheba kuba abanywanyi.
Abantu binjira bakabakata 600 baraduza atanama twagiye bashaka 12,000. Rero kadaba kuguma mu kigo kikukata 12,000 ku kwezi. Ata kredi yabo zoronka tukabona ko ari amarira cyo bari ko arapfa
n'ubu unya iyi muri December nyene twari ngaha jerawe nyene arasohoka atubwira ati avant le 25 December tuzoba tubahaye ibyanyu tuvane ko amahoro mugabo raba ino musi turaje bari ko batubwira inyuma y'imyaka ibiri bari ko batubwira ngo muri janje
umwarimu kazi wundi nawe nahatabwanwa afise bwafutse umuntu wamwe yisanze umushahara ukatwa kwa amafaranga atigeze asaba ku munywa wanyu bakino kigega.
Ikibazo mfise nuko nasanze bankata ariko ata contrat dufitaniye. Iyo constant nayigize hamwe bagizeho changement général de fonctionnaire niho naciye mbona ko bankata. Uno munsi rero naje naguranya gatike ariko bariko barambara yuko ngo ibikenewe kugira ngo bantunganirize bitarimo. Icyo naco ni attestation de service ariko photocopie agaranga muntu na lettre de demande nari ndabifise. Jere numva mfise ingorane ikomeye cyane bisaba uburyo burebure kugira ngo niyunguruze. Yaba byashoboka bari kumpa n'inyungu kuko noba ndabagurana nko ku ngufu.
Umugabo nawe nyine aturuka mu ntara yo hagati ikimusonga kurusha ibindi ni ugusirimbira Deni afitiye uburenganzira.
Bumaze kuza nk'inshuro zitatu ndiha amatike niko nkurikirana iyo dosi. Uno munsi nyine niho ndabihejeje narenzi yuko n'imiburiburi kubera nabitanguye kuva mu kwezi kw'icumi impera zo kw'icumi narenzi yuko amafaranga ngenda yatwaye. Umwana ubambuye ko nzogaruka mu kwa kabiri urumva ntaco nungutse ayo mahera n'abazoba yampaye ntaco azomarira. Ico rero n'ikintu kibabaje cane kubona umuntu aza avuye ruguru hanyuma akacararaho nk'iminsi ibiri itatu ariko arakurana ngo ivyo vy'amadosi byari ibintu bateza gukoresha kuko hari ubuhinga bwa none barabufise.
Unawe yemeza ko inyuma hafi y'imyaka indwi atigeze ahabwa ivyo yari yemerewe.
Narimazeyo imyaka itandatu irenga nateranja mu myaka ndwi kandi atangwane ndaronka ayo ntituriko turoroherezwa kuturonka kuko nka jewe nasinye nujuje fiche ya dezangajuma itariki zibiri z'ukwa mbere 2020 hageze ku itariki 29 iyo epari nyabataraye insubiza murumva ko ari kiringo kirekire. N'ubu rero uko turabisaba ko idusubiza ariko ntibarabitwemerera batubwira ngo tuzuze ngo amafishe kandi tuzi ko ayo mashusho naho twoyuzuza zishobora kuba impapuro nk'amaburo bashobora guterera nk'ahanze agahombo turiko turakagira amafaranga kuyashyira ahantu atari ko arunguka ako n'agahombo ka mbere no kuvuga ayo mafaranga yacu gushika ubu ni nk'amafaranga abitswe muri pubere tutazi nuko dushobora kuyatora dushobora kuyaronga
Una mwigisha ava mu Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi yasanga n'igihazotunganirizwa atanyungu kubera amatike y'umurengera
nka jewe bagahomba ndagafise guko nkubu jewe muhira nkora ndumwe iyo manutse mu muryango guko mva mu Ruyigi gushika ino kuza ni 10,000 aho nka cashira ko 15,000 nafashe kugira nze gushikana nza gutegerera bisi no kuva njino nkoresha nk'50,000 kandi urumva yuko mu muryango cyasanga hatakaye byinshi maze kura harwa rero amaturo maze kuzino ndamaze gutakaza na yasumbaye na ayo nakotije nje ndimo mvuga ati nutwe dukeya mbaro batumpa ndadutahana
abandi nka bakenyezi basigura ko bahisemmo kuja kurondera madeni ahandi bamaze kwihebura
imyaka ihaciye ni myinshi cyane baduhenda ngo mutore ingurane twarazibuze gushikaho imiryango itebika iga ikadehukigwa twasavye amakredi ahanje turiko turabura nayo gusubiza
tumaze imyaka myinshi twadeye nta karusho twigeze tubonamwe twarasavye amadeni turabura rero kubwibyo twebwe twapreferiye kuva ngaha muri fre tukaja kwadera mu yandi mashira hamwe ivyo batwemereye byose nta kintu na kimwe baduhaye
Evariste Ntungikimpaye umuyobozi mukuru w'ikigega fre nta kana makosa cyagirizwa
nkaba hanye mwabonye ngaha hanye bari baje kubaza ati mbega none ko twebwe sanze twari twavuyemo tuzoronka ryari twifuza ko abamaze gusaba kuronka ubwo burenganzira bwo kuvamwo mu nteguro yacu kwezi kwa mbere kuzohera bose twarabasubije amafaranga yawe kiretse abasabye kuvamwo inyuma y'itariki 3 z'ukwezi kw'icyenda
Ntungikimpaye yoboye ikigega kijejwe kuronsa ingurana barimo yuko bakuburaro yishimiye cyane ariko ko kubona mu myaka irenga 10 kimaze gushoboza abanywanyi barenga munani kuronka uburaro bwiza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
abanyagihugu baba mu gisagara ca Uvira mu ntara ya Kivu yepfo bazindukiye mu myerekano yo gusaba leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo kubakorera amabarabara n'ibiraro mugenzi wacu Vedaste Ngabo arabandanya nino nkuru
Abaturage bo muri Uvira babifashijwemo n'abagize societe civile yo muri uyu mugi uyu munsi bakoze imyigaragambyo yo kwirirwa mu rugo ntakazi gakozwe aho twagiye tunyura kuri kajya amabenge murongo no mugasenga amaduka yarafunzwe nta binyabiziga byari mu ibarabara kubera imyigaragambyo Andre Byadunia n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga ko bakoresheje imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Kongo ko yabakoreshereza imihanda ibiraro ndetse no kubaka ibikuta by'imigezi ya murongo na Kavimvira kuko iyo yuzuye itera imyuzuru yica abantu ndetse gasenya n'amazu
objectife ni mbili
intego ni zibiri nuko ibutsa leta ibarabara rya gatanu ryahombeje abaturage muri Kivuye ko muri rusange urebye neza muri Ruwanga amaze kugwa imodokari zirenga zirindwi muri zo zibiri nizo zimaze kuvamo ibiraro nabyo byo mu kibaya cya Rusizi byarasenyutse nta rujya n'uruza hagati ya Sange na Bukavu niyo mpamvu twahisemo kuguma muhira kugira ngo leta idukorere aka kazi kubera iki kibazo kibarabara ndetse n'ibiraro bitari byiza bivugwa muri Uvira bamwe mu bagenzi bakoresha inzira ya Uvira Baraka na Uvira Bukavu bemeza yuko hari abo bagera bagasanga ibinyabiziga byaguye muri Tanganyika ibindi nabyo mu migezi ya Sange biturutse ku ibarabara n'ibiraro byangiritse
iri barabara rya Uvira Rusenda ryaramaze kononekara cyane no kuvuga ko amanzi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kuzimangana imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi ushoferi ntabona ahaca n'ipine ni guhitishamo harimo n'amabuye manini kuko amazi yarakweze ivu ryose imodoka zigenda zurira ku mabuye abantu bemera nawo kuhaca bemera kuduga ku home rw'umusozi kugira ntibibire mu mazi ego hari imodoka hari bimaze kunyibira kuko n'umwanya muti imodoka ari cyomese gatoyi ica yibira mu mazi naho ni mu kiyaga imodoka ikihererayo kuhacare ni nk'ukwirohura ingene barabara rimeze bakeneye ko ryokorwa amazi ariko naho borikora ni mpaka bakirinde kuko amazi yaramaze gutwara barabara ryose afatana n'umusozi
Nyonzima Cantone nawo ni umugenzi ukoresha umuhanda wa Uvira Rusenda asobanura yuko ibibazo by'ibarabara byatumye ibiciro bari basanzwe bagenderaho ku mamoto byiyongera cyane
kandi twatangwe tugera ku 3,500 kuva mu Rusenda gushika i Uvira ariko biraduga bigera ku 5,000 biraduga bagushika ibarabara ryaracitse amazi ajamwo imodoka yose ijamwe ibarabara kurira ubwato va mu bwato kurira ku moto ubu bigeze ku 30 imoto 40 biravara n'ukuntu umwe ngubwirufise ufise utuntu ku ruhande kwa bwaje ndafashe moto je nyene ni 30.
Ijwi rya Amerika ryavugishije ministre ushinzwe ibikorwa remezo mu ntara ya Kivu yepfo Emmanuel Ngezi La Fantasy atubwira yuko ari mu biro by'abandi twongeye kumuvugisha nyuma y'iminota 30 tumuvugishije atubwira yuko aza kutwihamagarira nyuma twongeye kugeregeza ntiyitaba telefone ye ngendanwa abagize societe civile muri aka karere bavuga yuko leta nidakora ibyo bayisabye bazasaba abaturage guhagarika kwishyura imisoro guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Vedase Ngabo ku bwa Radio ya Amerika ubwira mu Ntara Kivu y'Epfo.
Akaba ni ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Edi Rwema byashizwe hamwe na Fatuma Limasi Karara